iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye butandukana. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi ni Aloyizi Bigirimana yabagezaho.
Mwaramutse Thomas, reka tuyahere kura yavugwa ku karere k'ibiyaga binini. Abaperezida b'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi hamwe n'u Bufaransa Emmanuel Macron ejo ku munsi wa gatatu baremeranije gukorera hamwe kugira mu bihe bya vuba cyane abasirikare ba M23 bazobe bavuye mu turere bafashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi babyumvikaniye mu itangazo ryasohowe inyuma y'umubonano wabahuje jo ku munsi wa gatatu aho bari i New York mu bikorwa by'inama ya bose ya ONU igira 77. Iri tangazo ryasangijwe na leta ya Congo ibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter rivuga ko uyu mubonano washobotse bifashijwemo na Perezida Macron. Abo ba Perezida batatu bavuze ko bahangayikishijwe n'umutekano muke n'ubwicanyi birangwa mu buseruko bwa Congo. Babonye ko inyishu kuri uyu mutekano muke utegwa n'imigwi itwaje ibigwanisho ikwiye kuva muri ako karere nyene. Bumvikanye kandi ko hakwiye kuba intahukwa ry'abakuwe mu byabo n'intambara bagasubira mu mihana yabo bifashijwemo na ONU, ibihugu byo mu bumwe bwa Afrika, umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'akanama gahurikiyemo ibihugu byo mu biyaga binini CIRGL. Baremeranije kandi ko ibyo bihugu birabana ribi ari byo Congo n'u Rwanda bikwiye gukomeza imigenderanire mu kugwanya ukudahana no gusezerera ibikorwa by'imihari yitwaje ibigwanisho igisibije mu karere k'ibiyaga binini. Muri iyo mirwi harimwo n'abagwanya ubutegetsi bw'u Rwanda umuhari FDLR. Mayavugwa hanze y'umugabane wa Afrika mu Burusiya abantu barenga 1,300 barahagaritswe mu myiyerekano yabaye mu gihugu yiyamiriza ibyatangajwe na Perezida Vladimir Putin ko agiye gusaba abasivile kujya gufasha kugwana muri Ukraine. Iyo myiyerekano yabaye mu bisagara 38 bitandukanye mu gihugu inyuma y'iryo tangazo rya Perezida Putin ku gihugu. Iturukanzo ry'amakuru Interfax ryo mu Burusiya ryavuze ko umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'Urusiya yavuze ko abo bantu bahagaritswe kuko iyo myiyerekano itari yasabwe n'amategeko. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Urusiya Sergei Shoigu yavuze ryo kwa gatatu ko Uburusiya bugiye kurungika abantu 300,000 ku rubuga rw'intambara biyongera ku bandi bahasanzwe. Hari nyuma yaho Perezida Putin ashikirije ijambo agabisha ko Burusiya bugiye gukoresha uburyo bwose bwa gisirikare muri Ukraine bishobotse kandi n'ikigwanisho cya nuclear kigakoreshwa. Kuri iyi nkuru nyene iri tangazo ryiwe ryatumye abakuru b'ibihugu ku isi baca bahaguruka barabyiyamiriza. Mu bategetsi bo ku isi biyamirije ibyashikirijwe n'uwo mutegetsi w'Urusiya, Perezida wa Amerika Joe Biden yarabivuze ko mu ijambo ryiwe mu nama ya bose ya 77 ya ONU harejo ku munsi wa gatatu agira ati:
Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime.
Aha Perezida Biden aravuga ko ubugira kandi Perezida Putin yongeye kubivuga ejo ku munsi wa gatatu ko kumugaragaro ko ashobora gutera uburaya akoresheje ikigwanisho cya nuclear. Ibi ngo ni ugufata minenegwe amasezerano agenga ibikoreshwa by'ibyo bigwanisho. Perezida Biden yongeye ko nimba Uburusiya bwobandanya ingendo yo guhonyora ku gakano ibindi bihugu atangaruka imugarutse ko byosobanura ko ivyo ONU yubakiye ko byose byoba biri mu kaga. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko isi itazokwemera ko Uburusiya bukoresha ibigwanisho byabwo bya nuclear yagiriza Perezida Putin gushaka gusiga Ukraine iri mu murindi wa maraso. Tugarutse ku mugabane wa Afrika, umukuru w'imfata kibanze, umukuru w'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiye mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO, ejo ku munsi wa gatatu yaragabishije akagwi k'abasirikare bari ku butegetsi muri Guinea Conakry kw'igihugu kizofatirwa ibihano mu gihe abo basirikare bogerageza kumara ku butegetsi imyaka itatu. Perezida wa Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo atwara CEDEAO muri iki gihe yavuze ko imyaka itatu ubutegetsi butarasubizwa abasivile bitazokwihanganirwa n'iryo shyirahamwe. Yongeye koko ata n'uzobiganira ko aho hari mu kiganiro yahaye radio y'abafaransa RFI aho yari i New York ejo ku munsi wa gatatu. Guinea Conakry irongowe n'abasirikare kuva haba kudeta mu kwezi kw'icyenda umwaka wa 2021. Iyo kudeta yakuye ku butegetsi Alpha Conde yatwaye icyo gihugu kuva mu 2010. Ishyirahamwe CEDEAO rihanzwe n'urukurikirane rw'amakudeta y'abasirikare yakurikiranye muri ako karere mu myaka ibiri heze. Mali yabayemwo amakudeta mu kwezi k'umunani 2020 hamwe no kwa gatanu 2021, yakurikiwe na Guinea Conakry mu kwezi kw'icyenda 2021, hanyuma Burkina Faso mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2022.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. U Rwanda rwafashe ingamba zo kwirinda icyorezo cya Ebola.
Mshimbaga cyane mukangurambaga dukangurira abantu ibimenyetso bya Ebola. Cya mbere ni ubwirinzi. Mu bwirinzi rero harimo kudahura cyangwa se gusuhuzanya.
Dr Rwagasore Edison akuriye ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo muri RBC, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Mu Burundi, abana bagendana ubumuga biga mu ishuri ryisumbuye umugabekazi w'ubwitonzi ntibiga neza kubera ibibazo bihariye. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane, mube hafi. Nkuko nari maze kubibabwira, abana bagendana ubumuga biga mu ishuri ryisumbuye umugabekazi w'ubwitonzi i Gitega, umurwa mukuru wa politiki w'u Burundi, bavuga ko bafite ibibazo byinshi bituma batiga neza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza, ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Emine Nshimirimana yiga mu mwaka wa 11, n'umwe mu banyeshuri 150 bagendana ubumuga bwo kutabona no kutiyunguruza neza bo ku ishuri ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi riri ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Avuga ko n'abagenzi be bahanzwe cyane no kubura imashini zigezweho bandikisha.
Kubera imiriye zimwe z'uku dushobora gutera twiyunguruza nk'abandi. Abenshi usanga bava mu miryango ikenye bakaba bafise indwara nyinshi batari bushobore kwivuza n'imiryango ngo idashobora kwavuza, kubera usanga harimo abagize izo ngorane bakuze, imiryango yarabavugije n'uburyo bwabo bukanahaherera. Izindi ngorane zijyanye n'amahera y'ishuri, kubera izo mvo nyine nsiguye imiryango amahera arahera.
Marie Ange niyo Kwizera, wewe umwaka wa nyuma mu gisata cy'indimi, yasigura ko kubura ubwiherero bwabigenewe aricyo kibasonga kurusha.
Twaritaratukora cyane kwasanga atari meza cyane, arayo hasi. ogerageza kudushigikira nako dutere imbere nk'abandi.
Eliezer yakoze uwo mwaka wa gatatu igisata cy'indimi yagendera ku gakinga kubera ubumuga bw'amaguru, avuga ko kubera ubukene bw'imiryango ya benshi mu banyeshure ibikoresho bagenewe biheze bibagora cyane.
Ikinga yipfuye gutonda mu ishure biragoye, kandi adatonze mu ishure ntibisigura yuko umwigisha atareka kwigisha kubera we. Ntatebwe tugira ku bukinga nyimba bishobotse bakaturoza ubwo bukinga. Aba bashikacu nabo bagendana ubumuga bwo kutabona izo mpapuro zo kwiga.
Yatsenza kinije nawe ari umwaka wa 11 mu gisata cy'imibano. Yemeza ko kenshi bateba kuronswa amanota y'imyimenyerezo ikorwa imbere yuko haba igihe cy'ibibazo bitewe nuko bataje ku rugero rumwe n'abandi mu kwimura mu makaye.
Udufatira amanota ugasanga n'umwe gukosora amayentero ugasheba yakozwe ntibinyarutse. Araho rero ahagera yuko bavuga travaux journalier umwana agenda n'ubwo bwo kutabona atazi amanota afise.
Ndezihe w'umuremyi yibona inyamwema. Ikibazo afise asa n'ucihalije. Ivyambarwa n'amarori bimukingira ku rukoba bikanamushoboza kwirinda gukubitwa n'izuba.
Iyo tubuze ibikoresho nk'amavuta yo kwisiga biratuma tuguma turwara ibintu by'ibiguma hajya ku zuba ryinshi cyane no kutabona nyene umuco ukaguma utobaza cyane mu maso.
Ariko hari ikimunezereza kubona adakumirwa n'abandi banyeshuri.
Ngaha ku ishuri je ntibankumira kuko je ngaha ndahamaze umwaka bamenyere umunyamwema w'abana b'abanyeshuri. Ndabasaba yuko bobandanya biga, agasaba abarezi yuko hari igihe ashobora gusigura nk'ibintu by'ingorane basanzwe afise ntibabyumve. Dusaba yuko boza baradutahura mu ngorane duhura nazo.
Akigeme Nshimirimana agasaba leta gufasha abana bagendana ubumuga ku rugero rumwe n'abatishoboye canke abo mu miryango y'abatwa.
Nuko dushigikira mu gihe turi ngaha ku ishure mu kutureza ibikoresho by'ishure minerevare nk'uko leta yafashije abarya abana bo mu bwoko bw'abatwa bagashobora kwiga ama interne batariha. Kindi nacyo kudukurikirana bitorangirira ngaha ku ishure tugeze no mu buzima busanzwe, naho nyene nogerageza agashyiraho amasantre tugakoreramo imigambi y'iwacu.
Padiri Zefirin Ngendakumana umuyobozi w'ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi yabwije ujya Amerika ko rikeneye imfashanyo y'abagira neza kugira ngo ryiteho bikwiye abana bagendana ubumuga ryakira kubera izo rihabwa na leta zidahagije.
Bamwe nyene bava mu miryango ikeye cyangwa ugasanga ababyeyi ntibigeze babemera kurya nyene kw'abarundi bamwe bibaza bati umwana agendana ubumuga si umwana nk'abandi, ugasanga ntibafashe ugasanga rero ubukene buguma bubatera. Izindi ngorane n'ibikoresho usanga bidakwiye leta iragerageza kwishoboye. Hari igihe n'abagira neza batwibuka bakadufasha mugabo tuguma dukeneye n'abandi badufashe kugira ngo abo bana dushobore kubatunganiriza uko bikwiye.
Padiri Ngendakumana arongoye ishure ry'umugabekazi w'ubwitonzi avuga ko akira gahaze mu vyerekeye inyubako zorohereza abagendana ubumuga ariko akishimira ko mu bijanye n'ivyigwa hatewe intambwe nini.
Inyubako ntizitunganije neza hamwe n'abagendera kudukinga bashobora gushika aho bipfuza hose mu nyubako aziri ishure. Kiretse akantu kamwe cyane kariya kwama kwavuze bifatanye n'ubumuga nk'abagendana ubumuga bwo kutabona, ugasanga nyine hari inyandiko batararonka nko mu biharuro n'ibindi vyigwa by'ubushakashatsi. Nta ngorane ziriho kumwakweza leta yaraduhaye abandi bigisha bafasha turahindeye kandi kwaza duha n'abandi. Mugana basaba nyene yuko bakwibuka yuko rino shuri ritameze nk'ayandi kagira icyo bibuka bwaba ku buryo n'ibindi nyene kugira ngo iri shuri rishobore kwitunganya neza kyakire neza abo bana b'igihugu bagendana ubumuga.
Mu Burundi nawe ariko byacibwa mu kibano imiryango itari mike ifise abana bavukana ubumuga cyane cyane mu mitumba nikunda kwarungika ku ishure. Hari mbere n'iki bafata nk'abo kunyegezwayo haje abashitsi. Tuwetse ibigo vy'abihebeye Imana cyane cyane abapadiri vyakira abana bagendana ubumuga ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi niryo ryonyene mu gihugu ryakira abanyeshure bafite ubumuga butandukanye biga barara. Uyu mwaka risaba agera ku 150 nk'uko umuyobozi wajya abivuga. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Leta yafashe ingamba zo gukumira icyorezo cya Ebola zirimo gusaba abaturage kugira isuku, gukaraba kenshi no kwirinda gukoranaho. Asumita Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Dr. Rwagasore Dizo ukuriye ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabwiye Ijwi rya Amerika ko bashyize imbaraga ku mipaka ihana imbibi n'u Rwanda kugira ngo basuzume abinjira n'abasohoka cyane cyane ku mpaka w'u Rwanda na Uganda. Avuga kandi ko banatangiye gahunda y'ubukangurambaga mu baturage.
Bamushimbaga cyane mu bukangurambaga dukanguye abantu ibimenyetso by'Ebola. Cya mbere ni ubwirinzi. Mu bwirinzi rero harimo kudahura cyangwa se gusuhuzanya, nabyo bishobora kugabanya ibyago byo kwandura kuko tuzi uko Ebola ubundi usanzwe yandura bitewe nuko wahuye n'umuntu urwaye iyo ndwara. Rero mu bukangurambaga turimo gukorana cyane cyane icyo dusaba ni uko badakomeza gusuhuzanya bakoresha intoki, isuku cyane cyane nawe ni ingenzi, no ku mipaka no mu bitaro ubundi twashyizeho ibikoresho bijyanye n'isuku.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gitangaza ko u Rwanda rwatumije mu mahanga igikoresho gipima kikemeza ko umuntu arwaye Ebola cyangwa se atayirwaye. Ubuyobozi bwa RBC buvuga ko icyari gihari cyacyuye igihe icyatumijwe kikazagera mu Rwanda muri iki cyumweru. RBC isobanura ko ku mipaka hagiye gushyirwa uburyo bwo kubaza abinjira n'abasohoka niba bavuye ahari icyorezo, gupimwa umuriro no kubazwa niba barahuye n'uwapfuye akekwaho Ebola. Uw'abaganga bazasanga yarahuye n'uwo Ebola yishe cyangwa akaba yaranduye azashyirwa mu kato k'iminsi 21 mu kigo cya Kanyinya hafi y'umujyi wa Kigali n'Ikinyamata mu karere ka Bugesera. Muganga Rutagengwa buriya muyobora ibitaro bya Nyamata avuga ko bamaze kwitegura neza.
Ubu turi muri icyiciro cyo kumenyekanisha ari ku bitaro, ari mu bigo nderabuzima no ku mupaka, kuko natwe dufite umupaka n'ubwo udakora ku Buganda ariko nawe ugomba kuba witeguye. Ariko twebwe by'umwihariko hano hari ibitaro bishobora kwakira abarwayi bafite indwara z'ibyorezo. Icyo tugiye gukora cyangwa twatangiye gukora ni uko twegeranya ibikoresho, twegeranya abakozi, tukongera tukihugura. Dushobora no gukora ibyo twita simulation mu buryo bwo kureba niba turamutse twakiriye umurwayi byagenda gute. Icy'ingenzi ni uko abantu bamenya ko icyo cyorezo gihari mu karere, kuko ari icyorezo gikomeye.
RBC isobanura ko kugeza ubu nta ndwara ya Ebola iragera mu Rwanda, ariko igasaba abaturage kurushaho kwitwararika bongera isuku. Ibibutsa gukaraba intoki buri mwanya. Abavuga n'Ijwi rya Amerika basaba leta kongera ubukangurambaga bw'isuku kuko benshi bamaze kudohoka.
Mu by'ukuri icyorezo cya Ebola giteye ubwoba, kuko nyuma y'uko icyorezo cya COVID-19 kigenjeje make, muri rusange abantu bari baramaze kudohoka batagikaraba intoki. Ariko nk'icyifuzo cyanjye, kuko n'icyorezo gihangayikishije kandi cyica vuba kikica imbaga nyamwinshi kikoreka imbaga, nifuza ko njyewe leta yabishyiramo imbaraga bakongera gukangurira abantu gukaraba intoki, kuko abantu henshi bamaze kudohoka kabisa.
RBC ivuga ko yamaze gutanga imyambaro yagenewe abakozi bo kwa muganga no ku mipaka bakurikirana hafi ibya Ebola. Inzego z'ubuzima zigatangaza ko iyi ndwara yandurira mu matembabuzi ava mu mubiri ku buryo ishobora gukwirakwira mu gihe umuntu akoze kuwa yanduye. Abaganga bagasobanura ko uwanduye Ebola arangwa no kubabara umutwe, aribwa mu ngingo, mu muhogo, agacika intege, agahitwa akaruka cyane kandi kenshi. Muganga Rwagasore Dizo ushinzwe ishami ryita ku ndwara z'ibyorezo muri RBC agasaba abaturage kuwakwikeka w'ibimenyetso yakwihutira kugana ivuriro.
Icyo dusaba cyane abanyarwanda none bajya kwivuza mu gihe cyose babonetse cyangwa se biyumvamo yuko shoko kwimenyetso. Ibimenyetso harimo kuva amaraso mu myanya itandukanye, kugira umuriro udasanzwe, gucika intege, iyo no kuba mu ngingo. Mu gihe cyose umuntu yumva yuko agaragaje iyo bimenyetso ko yakwitsa kujya ku muganga.
Si ubwa mbere Ebola igaragaye mu bihugu bituranye n'u Rwanda, kuko no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi havugwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Tugome mu Rwanda. Ejo umushinjacyaha yasabiye Bamporiki Edouard igihano cyo gufungwa imyaka 20 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 200. Bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Aregwa ruswa no gukoresha ububasha yahabwaga n'amategeko mu nyungu ze bwite. Yemera ibyaha aregwa. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira uko byari bimeze ejo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali.
Ibyo bihano ubushinjacyaha bwasabiye Bamporiki byumvikanye nyuma yuko busobanuriye urukiko kuko yakoze ibyaha umukekaho buramurega kwakira indonke cyangwa ruswa ndetse no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Burasobanura ko yahozaga ku nkeke uwitwa Norbert Gatera amwaka amafaranga. Buvuga ko Bamporiki yamusabye miliyoni 10 z'amafaranga yabyanga uruganda rwe rukora inzoga rugafungwa kuko inyubako ze zitari zujuje ibisabwa. Ubushinjacyaha buvuga ko Bamporiki yafungishije uruganda rwa Gatera arangije amuhuza na Bwana Merari Mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe iterambere ry'imyubakire kugira ngo afungure uruganda rwa Gatera. Buvuga ko nyuma yo kurambirwa itotezwa Bamporiki yamuhozagaho Gatera yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwasobanuye ko Gatera ari kumwe n'abandi bafatanyabikorwa b'uruganda rwe bahuriye na Bamporiki muri Hotel Grand Legacy bamushyiriye miliyoni 5 z'amafaranga izindi 5 bari kuzazitanga nyuma. Ufatiye kubisobanuro by'ubushinjacyaha byumvikana nta shitiko bajya guhurira muri hoteli inzego z'iperereza zari zizi uyu mugambi kuko miliyoni 2 bari bashyize mu modoka ya Mpabwa n'amaguru andi bayabikije umukozi wa hoteli inzego z'iperereza zabaguye gitumo zibagaragariza aho amafaranga aherereye. Ubushinjacyaha burega Bamporiki ko mu mwaka ushize w'2021 yafunguje umugore wa Gatera bamuha miliyoni 10 z'amafaranga. Buravuga ko Bamporiki yafunguje uwo mugore avuga ko ari kumukorera ubuvugizi ashingiye ku kuba yari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco. Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye Bamporiki bigaragara ko ari mu ntege nkeya bya hato na hato yakunze kugaragara imbere y'umucamanza arara hejuru asa n'uri mu ntekerezo zidashira ubundi agahindukira agacisha amaso mu bumvaga urubanza cyangwa akitegereza ubushinjacyaha igihe bwabaga bumurega. Bamporiki yiregura yemera ibyaha gatakamba gasaba imbabazi yavuze ko nta ruhare yagize mu gufungisha uruganda rwa Gatera kuko ari inshuti y'amagara. Yavuze ko amafaranga babafatanye Gatera na bagenzi be bari bemeye ko ari ishimwe baho uwo ari we wese watuma uruganda rufungurwa. Imbere y'umucamanza yemera ko yasabye Mpabwa n'amaguru nawe nk'inshuti ye gufasha Gatera uruganda rwabo rugafungurwa. Bamporiki yemera ko amafaranga bari bazaniye Mpabwa n'amaguru bayise inzoga kandi ko miliyoni 3 Bamporiki yari yazibikije umukozi wa hoteli yavuze ko zari kuguma kuri hoteli bakazajya bazinywera amayoga. Yemera ko Mpabwa n'amaguru atigeze amenya ko hari miliyoni 2 bari bashyize mu modoka ye nk'inzoga. Ku mafaranga miliyoni 10 Gatera yamuhaye nyuma yo gufunguza umugore we, Bamporiki na yaravuga ko ari agashimwe bamugeneye nyuma yo kubagira inama yo kudatanga ruswa kugira ngo uwo mugore afungurwe. Gusa yemera ko nk'inshuti ye yashoboraga kwanga ayo mafaranga ariko nk'ibisanzwe yarayakiriye kuko bamye bahana amafaranga. Bamporiki yasabye imbabazi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame abanyarwanda n'icyo yise imana y'u Rwanda. Kuri we mu magambo ye yuje gutera imbabazi inteko iburanisha yabwiye perezida w'urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge ko aramutse ahawe izo mbabazi zamubera igishoro mu buzima asigaje yizeje ko yahinduka kandi bikagirira inyungu abanyarwanda. Umunyamategeko umwunganira Jean Baptiste Habyarimana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha butagaragaza uwo Bamporiki yakoreshejeho ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite igihe yari minisitiri. Yavuze ko minisitiri w'urubyiruko n'umuco atatanga amabwiriza yo gufunguza umuntu cyangwa gufunguza uruganda. Bushingiye ku buremere bw'ibyaha burega Bamporiki ubushinjacyaha bwavuze ko bigize impurirane mbonezabyaha rwasabye urukiko ko igihe ruzaba rwiherereye ruca urubanza rwazabimuhamya byombi. Ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga. Mu ijwi ry'umuntu ucitse intege na cyane ko hari aho yasabye kuburana yicaye, Bamporiki yabwiye urukiko ko umutima w'umuhamiriza kuko yitwaye mu nzego zabanje nta kindi yakora uretse gukomeza gutakamba. Umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzaha agaciro impamvu nyoroshya cyaha kuko aburana atagora ubutabera. Yasabye ko mu gihe urukiko rwabibona ukundi rwamukatira igihano gisubitse. Gusa ubushinjacyaha bwo buvuga ko ukwemera kwa Bamporiki kutuzuye. Ahagana mu mwaka w'2000 nibwo Bamporiki yemeza ko yinjiye mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, avuga ko yinjiranye ibiceri 3% mu mafaranga y'u Rwanda akubutse iwabo mu cyari Nyamasheke. Mu minsi yashize mbere y'uko akekwaho ibi byaha yari yatangaje ko amaze kuzuza miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ari mu bategetsi bake bagize amahirwe yo gukurikiranwa bafungiye iwabo mu ngo. Bwana Dorf Udahemuka, perezida w'urukiko ari nawe uburanisha Bamporiki, yatangaje ko azamumenyesha icyemezo ku itariki 30 z'uku kwezi. Ahabugira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika. Dusubire mu Burundi. Abantu bagize imiryango irenga 700 yo mu nkambi y'amahoro ya Murembera muri komine Musongati ni mu ntara ya Rutana bavuga ko badafite aho kuba hakwiye. Bahungutse bava muri Tanzania mu 2008. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Ico kigwate ca Murembera kiri muri zone Gakungu ya komine Giharo mu buseruko bw'Intara ya Rutana ni kurubibe iyo ntari hana ni gihugu ca Tanzania. Bamwe mu baba muri ico kigwate kigizwe n'abasangwa hamwe n'abahungutse bavi Tanzania babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ku buraro babamwo budashemeye bavuga ko ibintu byonyuka iyi mvura iguye.
Eri ngorane rufise ngahe wacu. Webwe mvule guye. Amashashe rutora amashashe rukayifuka songora ne rufise kanini uburaro nta bindi binini ibyo kugya byobyo twakabirondera rufise ubujyamo yankababiza imwanga rurabiro guhobaho neza ukabona aho kuma kugyama nta bindi rufise bishye
nikuvuga ni umutumba wose ugwaye ukuri umutumba wose rakeneye iki uburaro kwese mu nzu ziki zinyakashi
ico kigwate c'amahoro ca Murembera kiri kandi mu kiyaya kiri hafi y'uruzi Maragarazi uruzi rugizuru bibe Uburundi buhana na Tanzania. Ako karere karategwa n'imyuzure y'imvura iguye kikaba ikindi kibazo kuri abo banyagihugu bo muri ako karere ka Kumoso.
Kandi mvule guye cyane iyi ndirabira umukuzimu songorane rufise kanini uburaro mururabe muruvugire mbere barugwe ko bana kubahwa muruserukire murufashe ngahi wacu umusito Murembera
ndura iguye usanga bashe nenga ni haya ingurube idyama kwagumuna mundu sikimbere mukiduturira abategeshi mukibashikirize baze batugarukire ko nisho.
Abo banyagihugu bagizwe hanini n'abari barahungiye mu gihugu cha Tanzania kubera umutekano muke waranzwe mu gihugu mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu barakenya amazi meza. Bavuga ko amazi ya rusengo bahawe muri ico kigwati akunda gukama na cane cane mu gihe cici bakikora ku mazi mabi y'uruzi Maragarazi. Urongoye ikigwati ca Murembera aremeza ubukene abarongoye barimwo. Gahungu Eliezer yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mu byo bakenye harimo n'amatongo yo kurimamwo kubera ko bagumye bagwirirana kuva bagihunguka.
Cyambere twubakira amashuri n'ukuri abana barakina aho biga cyakabisho twosaba buduha tubego ngaha muri site twakina ko hagaze mu malima twakina kitugirante cyo twifashisha n'ukuri bamwe bagwa hehe muri Tanzania bagenda kugirante ubukorera kandi hari cyo twosaba kusasavye urabona twagubitugwirirana twakina ko kurima kuba ufise nk'umwana arongoye ushuke nakugirante umusohorera ico kandi twagisaje n'ukuri ukidufashe.
Umukuru w'ikigwate c'amahoro ca Murembera yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yatangiye cegeranyo kubamukurira mu ntwaro. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka musitanyeri wa komine Giharo haba ku biro iwe canke ku gatelefone kugira ngo agire ico ashikirije kubijanye n'iyo miryango iri mu kangaratete. Ariko bamwegereye batashimye kuvugira kuri mikro zabo bakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko ikibazo c'iyo miryango yo muri ico kigwate c'amahoro kizwi bakamenyesha ko uburongozi bwa komine Giharo aro buri kuburadodora mu bushikiranganje bujejwe gufatana mu nda no kubandi bagira neza kugira ngo bikunde bagarukire kuri abo banawo nikora.
Shuti mwese muduteza amatwi aha niho aya makuru yo muri aka kanya ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika, maze rero ntimucikwe n'ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na muri isanga yanyu guhera saa kumi. Maze rero mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
It's a MP record. Dr. Mash production.
Holy seven, your smile. Nasikiliza sa America, tu sikilize sauti ya America, yelewe, yelewe, na sikiliza sauti ya America, tu sikilize sauti ya America.
Taarifa ya habari ya ukweli,
yelewe. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose benshi. byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara